Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude Nini na Hazwe.
Mwiriwe nchuti na mwe bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe kaze muri aya makuru kuri uyu munsi wa gatanu nigerekezo rya 2020 usama mwaka wa 2022 amakuru yuno munsi agizwe n'inkingo nkuru zikurikira baratabaza leta y'u Burundi kubagarukira ko kubera batakironka aho bakika umusaya abona abanyagihugu wo muri zone ya Kajaga ya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura bataye baromoka kubera amazi y'ikiyaga Tanganyika yasubiye kubatera mu mazu yabo muraza kuvyumva mu kanya. Nayo mu gisata c'indero abanyeshuri mu mashure y'intango baba 5000 nibo bahevye ishure mu gice ca mbere c'umwaka wa 2021 ushira wa 2022 aho ni mu ntara ya Ruyigi. Imvo yo guheba ayo mashure n'ubukene bw'abavyeyi hamwe no kutamenya akwabo. Umuyobozi w'ibohero nawe nta wundi ategerezwa gusaba uruhusha kugira ahe uburenganzira umunyoro aje kwivuza bisigurwa n'ishirahamwe akate gishinzwe kurwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu ni mu gihe General Major Celestin Ndayisaba amaze igihe apfunzwe amagara amukitse kubera yankiwe kuja kwivuza. Kaze mwese,
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa ndabaha ikaze ya makuru tuyahere kuri ino nkuru iciye ku masonga icegera c'urongoye ihuriro ry'amashirahamwe y'ubudandaji n'amahungiro yaraye akuwe ku rutonde rw'abakandida baharanira ikibanza cyo kurongora CFCB. Iyo ngingo ikaba yafashwe n'urwego rujejwe gucungera yubahirizwa ry'amategeko muri iryo huriro ariko Conseil de Surveillance mu Gifaransa. Jeanette Karekinyana yakuwe inyuma yaho yitwariwe n'uburamutswa CFCB muri kino gihe amuhora ko yandikiye umukuru w'igihugu amushikiriza ibirego ko bahiganwa mu mushinga mateka Olivier Suguru aho akamwagiriza kuba ari mu mabanga dahuye no kurongora iryo huriro ry'amashirahamwe y'ubudandaji n'amahinguriro. Iryo kugwa ribaye uwo yandikiye umukuru w'igihugu atararonka inyishu y'aho umukuru w'igihugu ahagaze ku makenga yerekanye mu gihe Olivier Suguru yohabwa kurongora CFCB. Mukamenya ko uwo mushingamateka ari wenyine asigaye ku rutonde rw'abitoza muri ico kibanza. Amakuru twateguriye narimeje kubabwira mu ngingo nkuru nkuru abanyagihugu ba muri zone ya Kajaga bariko baraturatura ni mu ntara ya Bujumbura kubera ingo zabo zatewe n'amazi y'ikiyaga Tanganyika. Ababa hafi ya zone Kajaga barahunze ubu bakaba batakigira ayo bakira nayo bamira basaba abategetsi kubagarukira ko n'inkuru ya Vanessa Muhiteka.
Abo banyagihugu ba muri zone Kajaga bavuga ko babuze yibacira nayo bamira kubera amazu yabo bahora babamwe yatewe n'amazi ya Tanganyika. Bavuga ko bataye bakomoka eka n'abanyeshuri biga ku ishuri ryisumbuye riri impande ya zone Kajaga bagiye gusimbira ku yindi shuri. Umviriza umwe mu bakozwe ko n'uwo mwuzurira.
Uwo amazi aruzuye hariho lise iri impande ya zone barahunze ubu baje gusaba indaro kuri ECOFA. Kuri zone barahunze kubera amazi.
Avuga ko hakwihutira gutoza imfashanyo yo kubaka ingoro y'umukuru w'igihugu Igitega bubanza ko ahubwo gufasha abanyagihugu bo mu Kajaga bahuye n'ingorane.
Mbere yo kuvuga ko mubaka aho umukuru w'igihugu aba babanze batabare abantu bugarijwe n'amazi bakuma bacuragirika.
Mukamenya ko ako gace kegereye ikiyaga Tanganyika kama katewe n'amazi y'ico kiyaga ariko gushika ubu nta nyishu irama iraboneka. Uruganda rwa radio Inzamba ntitwashoboye kuronka Aniseti Niberuta umuyobozi mukuru ajejwe gukingira abanyagihugu kugira ngo abwire aba bakozwe ko nayo mazi ikiko kirakogwa mu ntumbero yo gutora inyishu y'ibibazo barimwo.
Arakenuye Vanessa Muhiteka tubandaniriza amakuru mu gisata c'indero. Ibiharuro vy'abana baheba ishure mu Ruyigi bisigaye ari umurengera bigaca vyunyuka ugeze ku bana w'umwaka wa mbere. Ivyo urongoye indero mu ntara akabisigura avuga ko ari kutamenya ko abavyeyi n'ubukene mu miryango. Unesponsor biyumva n'umuyobozi w'indero muri iyo ntara asaba ko abana basubira kugaburirwa mu mashuri aho mu Ruyigi kurikira akaba yivugiye kuri radio y'igihugu.
Ibiharuro nofatira kubahevye mu gice ca mbere duca dusanga harashoboye guheba muri rusangi abana 4,400 n'amajana umunani na mirongo umunani na batanu ku bihumbi ijana mirongo itatu na bitanu barenga ko bakeyi bari banditswe. Mugabo tugiye mu wa mbere gusa tugasanga bafise umurindi wo guheba w'ibice mirongo ine na bitatu ku ijana birenga ko ari mu wa mbere honyine. Ku buryo tuko turaraba rero turabona yuko dufise amakenga ko abavyeyi bavyuka baja mu ndimo batasize uko kurya ko gufungura abana bogenda batamiye ku ishuri. Imyaka y'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu cumi na kane hari amashuri amwe amwe ego yari make bafungurira abana ntibaheba ibitigirisho bigamuka cane gose ku buryo wasanga hahevye abamagara yagoye. Ubu rero nta shuri n'imwe igaburirwa mu intara ya Rwiki. Twasaba yuko twisunze n'ibi bitigirisho baheba tukabona ko koko mu wa mbere ariho baheba bimwe bidatahuritse ko uwo mugambi wogaruka gutyo rero abana b'igihugu bakabandanya bakiga.
Kuba erari nibiza kurikiranira hafi ibibazo bijanye n'indero mu Burundi kugaburira abana ku ishuri byonyine ntibikwiye kugira ntibasubire guheba amashuri harakenewe izindi ngingo zotuma abana bumva ko bafashwe neza. Kurikira erari nibiza
umwana araja ku ishuri naho muhezo gufungura arashobora gufungura kuko ashonje mugabo ibyankenerwa akeneye ategezwa kubironka haciye muzindi ngingo ziherekeza kwigisha umwana. Aho ni babahanuzi mu ishuri bategezwa ko bavuga bati ishuri yoba umugenzi w'umwana. Ku mashuri hategezwa kuba abahanuzi bahanura mu by'indero nk'umwana atashoboye kuba ari mu ishuri uwo muhanuzi akamwakira akumviriza abigisha akumviriza ababyeyi akumviriza n'abo banyeshuri. Nimba ingorane umwana afise ari ibyo by'ifungurwa ibyo mu isanzu ryategezwa kuba itegeko yuko umwana agiye mu ishuri mwaka rikamugaburira ikamuha basi n'ifungurwa n'imwe ariya saa yine mu gihe bataha isaha ndwi abana baronka ikintu bafungura saa yine kuko benshi baba bavuye muhira ataco bafunguye. Nimba ari indero akeneye abahanuzi b'indero bakabona ko uwo mwana ariko kureho mu muryango urimo amatake nk'imiryango irimo umubyeyi umwe nk'imiryango irimo amatake batagira aho baba batagira akazu cange ugasanga ababyeyi ntibumvikana aho rero ibyo biratuma abana kenshi bahewa. Nimba ishure idafise ibikwiye hajya abana bicara hasi hajya abana baniganira igitabo ari batanu batandatu ivyo vyose ni ibintu bitegerezwa guherekeza umwana kuva gitangura iya mbere kugira ngo ashitse ku ishuri ahanezererwe yumvira haronke n'indero y'ubwenge n'indero runtu imutuma yumva koko umuryango yasize muhira atakenwe cyane urushije ishuri kucerekeye ubumenyi.
Inzamba
twandaniza amakuru twateguriye mu gisata cy'agateka kazi na muntu. Umuyobozi w'ibohero nta wundi ategerezwa gusaba uruhusha kugira arungike General Major Celestin Ndayisaba batazira kibadashi kugira aje kwa muganga kwivuza bisigwa na Jean Claude Ntiburumusa ajejwe igisata cy'amategeko mu ishyirahamwe Rukristu gishinze kugwanya gusinzikariza ubuzima kiremwa muntu mu Burundi akate Burundi. Kubwiwe kubuza abanyororo kuja kwivuza bakurikiranwa ku byaha bifitaniye isana politike bimaze igihe bikogwa n'abarongo ya mabohero kandi amategeko abare kuja gutanga uruhusha ku muntu amagara kitse kwaje kwivuza agasaba ko uyu munyororo yahabwa uburenganzira bwo kwivuza nk'uko amategeko abivuga. Kurikira Jean Claude Ntiburumusa.
Muri akati Burundi dufite amakenga cyane kutekanye n'amagara ya General Ndayisaba aho afungiwe mu irerero rya Murambya ariko arankirwa kujya kwivuza nk'uko umuganga ariko aramukurikirana mu bitaro bya Murambya yabisabye kandi n'impapuro zikaba zibigaragaza. Twama tuvuga yuko abanyororo bakurikirana mu byaha bya politiki badafatwa cyo kimwe n'abandi banyororo. Ni ibi rero ni iki cya General Ndayisaba kiriko kiragaragaza ibyo twama tuvuga muri ayo maraporo. Si we wa mbere biriko birashikira n'abandi cyane cyane muri abo baba bahoze mu gisirikare cya kera imbere y'uko bavanga bahoze mu migwirwana n'igisirikare cya leta abantu bari mu gisirikare cya leta iyo bafunzwe ibyaha bifitaniye n'isano ya politiki nyine bama bafatwa nk'uko nyine. Twebwe rero twashaka kwibutsa abatwara amabohero yuko iyo bari kubarafata ingingo zinyuranye n'amategeko kandi zishobora kugira ingaruka mbi ku magara y'abanyororo bamenye yuko ejo cyangwa hirya y'ejo bigashika imbere y'ubutungane ariho bazobibazwa. Nibyo naho leta yosabwa indishyi bamenye yuko ishobora kubera no kubahindukira ko nabo nyene ikabasaba ko batangiye ndishi kubera ari itegeko rivyemeze itegeko rivuga yuko umuntu ukozi wa leta ko zikosa iyo leta ihamagarwa kuriha iyo ndishi nayo igashora kumugarukira ikamusaba yuko ariwe ayisubiza leta rero bamenye yuko ibyo bakora binyonye n'amategeko kandi bashobora kuvyishura twagomba gusaba kandi yuko bokwikubita gashi abashobora gufata ingingo zarizo zose ku rwego rwo rwose kugira ngo amagara yuyu munyororo amere neze mukubahiriza cyane cyane ubyo amategeko amurekurira bamureke aje kuyivuza kugira ntabandanye asindikara
uruganda rwa radio inzamba gatega kawe ntirurashobora kuronka abarongoye ubuyobozi bukuru bw'amabohero ngo ubwire cyo bushikirije kuri cyo kibazo cyo kubuza kuja kwa muganga umunyororo akitswe n'amagara mu gusozera makuru twabateguriye mu gisata cy'abakozi n'akazi abakozi bose bakora mu gisagara cy'ubutunzi cya Bujumbura bahamagarirwa kugira ingufu mu kazi kugira bagwize umwimbo ibyo byashikirijwe n'umushikiranganje w'abakozi n'akazi Tadendi Kumana mu nama yagiranye n'abakozi bo mu gisagara cya Bujumbura hari kuri uyu wa gatanu umushikiranganje asigura ko bagiye kubandanya bakorana n'abajejwe gisagara kugira batorere inyishu ibibazo by'abakozi hisunzwe amategeko abagenga umviriza umushikiranganje w'akazi n'abakozi Tadendi Kumana
batwemere ko tugiye gukorana hariho byinshi zobereka kugira ngo nabo baroranirwe mu kazi bajejwe ikindi nuko dufise ibisata bitandukanye mu mushikiranganje tugukarihiza ubwenge abakozi yetu bza abakozi rero ba leta n'abameri n'abakozi ba leta hariho ahana hari ya usanga hari ivyo abakeneye abakozi kugira ngo bungure ubumenyi navyo twavyumvikanye kandi twumvikanye yuko ivyegeranyo amaraporo azoza ratangwa n'ubugenduzi bukuru raba akazi no gutekereza kazoza abakozi azoza tubaha ikopi kugira ngo nabo babone aho bategerezwa gushira ingufu mu byerekeye gutunganya neza amashyirahamwe y'abikorera utwabo kuko twasanze mu maraporo turonka cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura hariho amashyirahamwe amwe adatekaniza kazoza abakozi y'abikorera utwabo kandi amwe amwe tubona atariha amakori ya leta nk'uko bisabwa ibyo rero tukabona yuko twe twenyine umushikiranganje w'abakozi n'akazi tutobishobora mugabo tweretse abakozi mu gisagara cya Bujumbura ibisabwa naho boshira ingufu bizotuma umwimbo gwira abakozi bakora bananiwe haba abakoreshwa n'abikorwa twabo twaraba yuko bakurikiza amategeko batekaniza kazoza babavuza navyo birasabwa kugira ngo umuntu nakoresha umukozi iyo afite ingufu mu gihe kitwe n'amagara waheze ngo amwirukane canke icyo bica bizindi ingorane kuri leta kandi jejwe amagara yabe n'igihugu bose turafite kandi nihangiro ry'uko kosubizaho kimwe bita mendeve waho ushobora gutora abakozi bivanye n'imyuga itandukanye mu gisagara cya Bujumbura nk'uko byari kera kugira ngo bajye abantu tubona mu barabara bashobore kuba tubafite urutonde ukeneye gukoresha umuntu iki cyangwa kiriya akaronka mutora ibyo navyo bizosaba yo kwihigo be mu gikorana na meri ya Bujumbura kugira ngo ibintu tubitunganye neza
ningaha duciye dusozerera amakuru twariko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese mwarabakurikiye Eddie Claude ni nahazwe nabashikirije ndabifurije amahoro ahiwanyu naho ubutaha.